Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikoro hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese nshuti ikaze kuri radio yanyu.
Ibirego bitatu hariho icya RFI icya AFP hariho n'icyanje kwese tuvuga yuko tureze ntituzi uwo tureze nta zina dutanga kubera abankubise ntitubaza ariko turavuga yuko ari abakozi bo mu iperereza y'Uburundi.
Uwo ni umunyamakuru Estrasse Ndikumana w'ibitangazamakuru byo mu Bufaransa RFI na AFP avuga ku birego byatanzwe mu rukiko mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye umuryango w'Afurika yunze ubumwe uteganya kongera umubare w'abahanga wo gukora iperereza ku byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko Alphonse ndakengurukiye hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse, mikroni yawe.
Ndagushimiye Jenny, ndabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikira ano makuru. Reka tubahere muri Afrika. Inama nshingamateka y'igihugu cya Libya yemewe n'amakungu yahungiye mu gisagara cya Tobruk yanse kwemera integuro y'amasezerano y'amahoro y'ishyirahamwe mpuzamakungoni. Iyo ntegura itegekanye ko muri Libya hoshingwa leta irimo imirwi yose, ni ukuvuga iyo leta yemewe n'amakungu na leta irwiriyemo abashaka gutwara bisunze irya Islamu batemewe n'amakungu, ariko bamaze gufata umugwa mukuru Tripoli baca baranagena inama nshingamateka yabo. Nta gituma kiboneka catanzwe kugira ngo iyo ntego y'amasezerano ntiyemerwe n'uwo murwi, ariko hari uwamenyesheje ko abateguye ayo masezerano bashizemo ingingo yasabwe n'umugwi utemewe n'amakungu batavyumvikanye n'umugwi wemewe n'amakungu. Inama y'umutekano w'ishirahamwe mpuzamakungoni yasabye ishimitse izo mpande zose ko zoshira igikumu kuri iyo ntego y'amasezerano, ica iranagabisha ko uruhande rwose ruzogerageza kudindiza ayo masezerano ko rushobora gufatirwa ibihano. Leta ya Yemen yemeye guhurira Geneve mu Swisse n'abaserukira umurwi uyirwanya w'abahuti nk'uko vyamenyeshejwe n'umukozi akomeye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Uwo mubonano wobera i Geneve mu mpera zo ku kwezi, icyo bugamije naco ni ukwiga ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yotuma ingwano ihagarara muri ico gihugu. Ismail Old Cheikh Ahmed, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe, yanditse ku rubuga Facebook ko iryo sango ryashowe kwemegwa inyuma y'ibiganiro byinshi yagiranye na perezida wa Yemen Abdel Rabu Mansour Hadi yahungiye muri Arabie Saoudite, hamwe rero naho abarobeli b'abahuti bashigikiwe na Iran bemereye gushira mu ngiro ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu yafashe mu kwezi kwa kane ritegeka icyo kirobeli kuva mu ntara za Yemen cagaruje umuheto imbere y'umwaka. Hari umunya Eritrea w'impunzi yapfiriye mu bitaro ku munsi wa mbere bivuye ku masasu yarashwe n'umupolisi w'umunya Israeli amwitiranije n'uwarahirije kwica umupolisi akakomeretsa n'abandi bantu 10 ku gituro cya bisi cyitwa Beersheba muri Israeli. Johannes Arifanyo, umugenzi yari kumwe na Zehron wonawe niryo zina ry'uwo mu Eritrea yishwe, yabwijwe rya Amerika ko bumvise amasasu ariko arasana baca biruka nk'abandi bose. Ati ngeze hanze ndarondeza amaso mugenzanje ndabura, ati none naje ndamubona aryamye hasi agerageza kuvyuka vyanka umusoda w'umunya Israeli ariko aramukubita. Yeman Meskel, ministre wa Yemen ajejwe kumenyesha makuru, yari yamirije urwo rupfu mu rwandiko yanditse avuga ku rupfu rw'umunya Eritrea ruri mu bibi byinshi bibyinyegeje bikorerwa abanya Eritrea ibihumbi n'ibihumbi baba muri Israeli kandi bitegera bishirwa ahabona. Amakuru amenyeshwa n'abanditsi b'amakuru n'amaradiyo avuga ko Zehon yarafise imyaka 20 yari muri Israeli ariko aragerageza gutunganya impusha zo kuba mu mahanga bita visa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeye ko abasoda b'Abanyamerika n'Abafganistani babomoye ku nguvu ikiryango c'ikigo c'ibitaro byakoreramwo abaganga batagira imbibe bita Medecins Sans Frontières bamaze kuyitera amabombe abantu 24 bakaba barahasize ubuzima. Jeff Davis avuga ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko intumwa z'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afganistani zashitse kuri ibyo bitaro biri i Kunduz ku munsi wa kane kugira ngo bagire isanamu ikwiye y'ingene iyo zonyubakwa z'ibyo bitaro zimeze. yavuze ati abasirikare ntibigeze bamenya ko muri izo nzu hariho abari kubarahakorera mu gihe babomora uwo muryango w'ibyo bitaro. Ati ibyabomowe bizosanurwa kandi iraporo kuri ibyo bitero byabaye izosohoka mu minsi mike. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi n'ubusuya ku munsi wa kabiri barategekanya gushira umukono ku masezerano y'ingene bokoresha ikirere cya Siriya. Aho ni mu gihe indege z'ingwano z'ibyo bihugu byose ukarize bibiri ziriko ziragira ibitero aho muri Siriya, abategetsi b'ibyo bihugu bagatinya ko zohava zigonganira mu kirere. Kapiteni Jeff Davis avugira igisata cya Amerika yamenyesheje abamenyeshamakuru kw'ibyo bumvikanye ko atari amasezerano y'ingene bategereza gukora ibintu muri Siriya. Ati ni nkuru karatasi rw'inzira rwofasha abadereva b'indege zacu ziriko ziratera amabombe kudasekana mu kirere. Ati muri byo harimo nk'imirongo y'amaradiyo n'ibindi bifasha kugira ngo dukerere mu kirere nk'abavyigiye. Ati koko gushika ubu ntitubona kumwe na gatoyi kubijanye n'ibikorwa uburusiya buriko buratunganya muri Siriya. Leta Zunze za Amerika zivuga ko zitera abarwanyi ba Islamic States, Uburusiya bukavuga nabwo nyene uko ariko ko butera n'imigwi yose y'iterabwoba. Amerika n'amashirahamwe arwanira agateka kazi na muntu bavuga ko ibitero by'abarusiya biri kure yahari abarwanyi ba Islamic States, ukukaba ari nk'uguhinyika ibitero uburusiya bugira ku mirwi itavuga rumwe na leta ya Siriya kandi bayirwanya. Abanyekanada ku munsi wa mbere bazindukiye mu matora y'abagize inama nshingamateka. Abiharuro vyerekana ko Justin Trudeau ari washobora kuronka amajwi menshi muri ayo matora mu gihe umugambi wa ministre wa mbere ari ku ntwaro ubu ashobora gutakaza amajwi ku rugero kwa 38 kuri 31. Uwo Trudeau ni umuhungu wahoze ari ministre wa mbere wa Canada, ubu yakukurutse kandi ni wakiri muto mu bitojo kuko afite imyaka 43 gusa. Abo batavuga rumwe bamwagiriza ko akiri muto kugira ngo atware igihugu, wakemera ko mu byo azoza ahindura ari ugushyira amafaranga mu kubaka ibikorwa bya leta bikomeye no gukomeza imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatowe mu nama nshingamateka mu 2008, hasigaye uyu mwaka ngo ministre wa mbere Philip Harper aba ministre wa mbere.
Tute zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internete kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter mukoresheje ijambo radio yacu ni mu ijambo rimwe. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abanyururu 225 bafashwe mu gihe cy'imyigaragambyo kuri uyu wa mbere bagejejwe mu rukiko. Abababuranira babona ko mwiburanishwa ry'urwo rubanza harimo ihonyangwa ry'amategeko. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Abo banyororo bose hamwe uko ari 225 bagirizwa ibyaha bitatu nk'uko tubisoma ku mutahe ubahamagayira kwitaba sentare. Ica mbere ni kuba mu gisagara cya Bujumbura barashyizeho amabariyeri no kubuza abajeje umutekano kurangura akazi kabo. Ivyo navyo bihanwa n'ingingo y'igitabo mpanavyaha ya 597 bikaba bihanwa n'umunyororo uva ku myaka 2 gusha ku myaka 10. Icaca kabiri bagirizwa no guteza isoni inzego z'umutekano hakoreshejwe ibitutsi no kugitera bwoba ku nzego z'igipolisi. Ivyo navyo biri mu ngingo z'78 371 bigahanishwa umunyoro uva ku mezi 6 gusha ku myaka 2. Icaca tubagirizwa kiri ku mutahe wo kwitaba barungikiwe nuko bateguye gutera amabuye abapolisi bongera barabikora gushika naho bamwe bapolisi bakomereka. Ingingo y'igitabo mpanavyaha yisunzwe ni ya 219 mu gace kayo ka kabiri. Ico caha naco gihanishwa umunyoro kuva ku mezi 6 gusha ku myaka 2. Hisunzwe ivyaha biri kuri uwo mutahe icitwaho gihanishwa igihano kinini ni umunyoro wo gushika ku myaka 10 gusa. Yamara umushikiriza manza yashe muri urwo rubanza yabasabiye umunyoro guherayo bose hamwe uko 225 mbere yuko abasabira umunyororo wo guherayo. Urubanza rugitangura umushikiriza manza ari yabanje kuvuga ko mu byo basanzwe bagirizwa hari hakantu ashaka guhindura, niko guca yongera kuvyaha bari basanzwe bafise agace kagira kabiri Kingi ingoma jatana mungu chanda lumu nani, kafuga ko, abantu bitwaje ibigwanisho mu gice cy'imyerekano bahanishwa umunyoro kuva ku myaka 20 gushakwa guherayo. Abanyoro barengutse ubwabo babona ko ugo rubanza rumeze nk'inkinamico. Ntibatahura ingene bwo kwagirizwa ibintu bimwe kandi kiringo n'imicungaro bafatiwemwo bidasa. Bo boshima ko umwe wese uburanishwa ukwiwe akagirizwa ivyaha bijanye naho yafatiwe n'ukugene yafashwe. Ikindi gitangaza bamwe mu banyaho twaganiriye n'ukugene umuntu yafashwe iteka 23 kwezi kwa kane nyerekana igitangura yo kwagirizwa ko yakoresheje ibigwanisho mu myerekano mugiye nk'uko bo babivuga. Ibyo bigwanisho bagirizwa ndeko bikoreshwa n'abapolisi. Aba banyaho bari bafise abashingwa manza nabo nyene imvugo yabo yintandukanye niyo baburanira. Batwiganiye ingene sentare yirengagije ibyo bayisavye imbere ku rubanza rutangura. Aba bacamanza bavuga yuko bari beretse sentare kwidashobora gufata abanyororo amajana 25 bafashwe mu mihingo itandukanye maze ikabafata nkafata mu itonga ibyo bita fragrance mu Gifaransa. Byongeye bavuga ko berekanye ko naho umuntu yo bafatanye itonga ku rubanza rwiwe rucibwa mu minsi itarenga 30. Ico kiringo naco kubwa abashingwa manza cararenganye. Ikindi naco abashingwa manza bari basavye sentare nkuko bavuga nuko ugo rubanza rutoja mu sentare rubamba ariko ko goburanishwa n'izindi manza zisanzwe ha umwe wese mu banyororo akagirizwa ku giti ciwe. Ibyo byose naho abashingwa manza babisavye sentare ntiyabifashe nkana kuko nicagurije ko abanyororo batangura kumvirizwa atakirahinduka. Abanyororo bose hamwe barengutse no munsi ukora amajana 25 bafashe kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka turimwo 2015 i Bujumbura. FDT ishatse juje America.
RFI na AFP byarayibigejeje mu rukiko rw'ikirenga rw'u Burundi ikirego kwica rubozo ryakorewe umunyamakuru wabyo Esdras Ndikumana. Mu itangazo byashyize ahagaragara hejo ku itariki ya 19 y'uko kwezi kwa 10 mwaka 2015, ibi bigo by'itangazamakuru byo mu Faransa byavuze ko byatanze ikirego kubera ko ntakigeze gikorwa n'ubutabera bw'u Burundi nyuma y'ihohoterwa rya Esdras Ndikumana. Ese unyuma y'amakuru amerewe ate? Impamvu y'icyo kirego ni iyihe? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije bwana Ndikumana.
Muri iminsi ndikondakira urumva igihe bafata mu nzego z'iperereza bakantwara bakankubita nari nakomeretse cyane, naravunitse urutoki, ndavunika munsi y'amaguru, ndata amaraso menshi, ndameneka mu gutwi. Ibyo byose rero biriko birakira ubu ndatanguye gukira.
Bwana Esdras Ndikumana, ibitangazamakuru RFI na AFP byatanze ikirego mu rukiko kwica rubozo ryakorewe umunyamakuru wabo ari wowe. Mbere na mbere watubwira ibijyanye n'iki kirego cyatanzwe ryari murarengande?
Ibirego bitatu hariho ica RFI, ica AFP, hariho n'icanje. Twese tuvuga yuko tureze ntituzwo tureze ntazina dutanga kubera abankubise ntitubaza, ariko turavuga yuko ari abakozi bo mu iperereza y'u Burundi kubera abafashe bakantwara na bakoze mu iperereza aho nakubitiwe ni mu iperereza aho naje mva ni mu iperereza.
Nubwo inzego z'ubutegetsi mu Burundi zavuze ko zigiye gutangiza iperereza, nta kintu gifatika bagaragaza ko hari iryo iperereza ryabaye. Ese hari icyo wari wumva ko iryo tohozwa ryakozwe?
Kifatwa twaranditse cyane cyane abankoresha RFI pe baranditse kete bandikira umukuru w'igihugu haciye iminsi 12 arabasubiza avuga yuko ibyanshikiye bitashoboka ko ari ibintu biteye isoni ko atawubyihanganira kwabo bantu bazohanwa. Nta cyabaye haciye iminsi barasubira baramwibutsa ubwa kabiri hoho mbere turandika tuvuga neza ingene byagenze ababibonye na bamwe bamwe bazi ababikoze, ariko urumva nta kigeze kiba. Ubu rero twashimye kugira iyindi ntambwe yo kuvuga ngo hinge twitware tubirungikire prokibere, ni ukuvuga kiriza manza icyo ntazavuge ngo ntabyo yamenye tumuha amazina yose n'ibyo tuzi byose.
Mufite icyizere ko urwo rubanza ruzaburanishwa?
Biragoye kuvuga, urazi biriko biraba mu Burundi, urazi ko igihugu kigeze habi, murabona ingene bimeze, murabona ingene umwuga w'abamenyeshamakuru ahugeze aho amaradiyo yabomowe. Uribuka yuko haciye iminsi umugenzi wacu yishwe akicwa n'umuryango we akicwa nabi. Ibiriko biraba si ibintu bituma umuntu yovuga ngo ndafite icyizere kinini, ariko ni bya bintu umuntu avuga ngo ikintu cyagucyo cyabaye kubera kufata umuntu bakamuhohotera ubuzima gucyo bumenyesha makuru ni bintu tudashobora kwemera ni bintu twese tumwiza kugwanya
ugarutse ku banyamakuru cyangwa se abamenyesha makuru ni nkirihe somo bakuye gukura kubyakubayeho cyane cyane muri ibihe barimo gukora mu buryo budasanzwe mu bihe bidasanzwe
ivyambaye ko birashoboka no kubera jewe ndi mu bamenyesha makuru bazwi wo mu Burundi ariko ivyambaye ko CDJ nyine raba bamenyesha makuru bashika 80 barahunze igihugu abo bose bahunze ntacho bakoze ariko barahunze kubera batigira ubuzima bwabo icyo tubwiriza kwakura ni iki nuko ibintu byose naho bishika tubwiriza kubandanya umwuga wacu urakomeye n'umwuga wacu ufasha abanyagihugu uko bigenda kose ntibishobora kutubuza kuduca intege kugira ngo umuntu abandanye akazi.
Esdras Ndikumana turagushimiye cyane kandi hano ku ijwi rya Amerika dukomeje kukwifuriza gukira vuba.
Ndibi mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumiye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawo
Kujyana sivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri
Ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe Ndo shaba yagumako ariyo da yakwanga ibyimeza Kuza naho zovugana kuri phone si sawa
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika Misi yose ku wa gatandatu kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio Ijambo kandi igiye kugira bashikiriza ikiyago cha politike imisi yose ku wa gatatu no ku munsi w'Imana kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Studio Ijambo ya set for common ground. Irasuye kubaha ikaze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango w'Afrika yunze ubumwe urateganya kongera umubare w'abahanga mu gukora iperereza ku byerekeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi. Kuri Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Aime Nyamitwe, uwo muryango ngo waba wihutira gufata ibyemezo. Icyambere gikwiye gukorwa ni ukwemeranywa ku masezerano y'imikoranire hagati y'uwo muryango n'u Burundi. Yaganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Twe twarabiretse yuko tubishoboye kandi ko turi kubikora mbere ushatse wari usanzwe uri hano twarashije gukorana nabo mu biri byinshi turabereka neza cyane yuko tubishoboye kandi ahanini vema dushobora umunsi dukorana neza twebwe rero tuti kugira ngo bashobore kongereza uwo mubare tutigeze twicaye ngo tuvugane umubare uwo bukenewe twaze ko naje n'isi bize ntibijyanye kuko n'inzira ijyanye no kumvikana kuko turiko turiga hamwe nabo amategeko nuvuga ngendegwa ko twokumvikana ko hamwe bimwe bita memorandum d'entente mucyo gihe tutarashya neza ko turayiheraheza nta kuntu bo nyine bwabo bose bavuga ati igitigiri niki tugira kucumvikana ko niyo ravuga nti harimo utuntu muri iyo tangazo tutagororotse kuko ibintu bijyanye na diplomasi ni ibintu bikurikiza cyo no kwita inzira no kwita principe zazo principe nazo zitakuba ari principe zirashe twese tuburiza ko tuzi ko zikurikiza hose ku isi mu byerekeye ikintu kimwe kimwe nk'ibyerekeye ku negosiya memorandum d'entente rero ntiturahita kuhumvikana ko bateka ngo nijana be wasanga dukereye 30 hoho gusa abazaba barenze ko bazaje kuye rero rero mvuga nti kumbure bameze nk'abihuta cyane
kuri mwebwe mubona igisubizo cy'ibibazo bimaze iminsi aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi cyabigiye nyakuba minisitiri
iwacu koko tubona tuti inzira twa tugeze ko ntago yari inzira mbi cyane ndagatoye kuko uravye nyine twashyizeho inzego zavuye matora murazi ko hariho abatavuga rimwe n'ubutegetsi bari mu nzego uzu no munsi kandi murazi yuko tubana yadukura kugira ngo amahoro n'umutekano bisagira mu gihugu ntavuze ko byose byera ariko iriko birakorwa koko birashemeye kuko uravye nk'igihugu kuko cari kimeze mu mezi atatu ane arangiye ukaba n'ingene kimeze urabona ko hari ubudasa burimi cyane batana cyane hano mu gasagara cya Bujumbura ama tukavuga tuti dukwiye kubandanya kuri iyo nzira hariho n'umugwi mushasha washinze urabizi ujeje kuraba kugira ibiganiro hagati y'abarundi umugwi rero mu minsi imbere watangura igikorwa kugira ngo bashobore kumviza abarundi bose atari mwavu akumiriwe ku bibazo bya politiki ku bibazo by'ubutunzi n'ibindi
nyakuba minisitiri uwo mugwi ndabizi wagiyeho ku itariki ya 17 basohoye n'itegeko rishyiraho abagize uwo mugwi ariko hari abavuga ngo ibyo biganiro ntibikwiye kubera mu Burundi ejo bundi ntumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari aho mu gihugu cy'u Burundi yavuze ngo ibyo biganiro bikwiye kuyoborwa n'abantu b'inzobere cyane cyane umuryango mpuzamahanga ndetse ngo bikabera n'ahantu hizewe aho abatavuga rumwe na Leta namwe mushobora guhurira nta ufite ikibazo.
Ndenda kubaze gwema mbese uwo mutegetsi ko ari ntumwa niwe koko asinzwe kutubwira ati mwebwe tubategetse kumutuza kuvuga ko ndaje hanze ibyo si bya kuvuga niwe wabaye kuturengera twe turemeza neza yuko kuvugana ari ngombwa kandi ko tamuri numwe akwiye gukumirwa yaba uri mu gihugu cyangwa uri hanze ariko nta usa kutubwira ati mutakubwira na urumva bose umva ko kuri ibintu ibyo ari ibintu birase bishemeye mu kimo cya se cyo numuntu mu kinzana cyane n'abindi kuba dutegeka ati mutayakona nikona nahanahanaha nubwo twukwemera tuti tuzobwa n'abarundi bari hanze nyine tutayakumvikana ku gisagara cyangwa ku mugi ivyo biganiro bizoberamo ntaho dutegeka ngo mutayakona nahanahana byose wumva bigororotse iyo niyo ngorane dufitanye n'abantu bamwe bamwe dufashane mu byo mu biganiranire ko baba bashaka gutanga amategeko buri gihe wumva ko koko byo biborohera gutanga amategeko umva ko hano hose bakiyi batanga amategeko ije siyiza ibidufasha
wabaye ambasaderi w'u Burundi mu muryango wa Afrika yunze ubumwe uravuga ngo harimo ibintu bisa nkaho birimo kwihutishwa ese wibaza ko hari ibintu cyangwa se abantu bashobora kuba bihije inyuma mu gufata ibyo byemezo
cyane gose kuko ubwa mbere na mbere ingene iyo ngingo yafashwe barayihutishe cyane mu bisanzwe iyo habaye inama mbyiriye hama bakavuga bati turasohoye itangazo ryemeza ivyavuye mu nama baratanga amasaha 28 cyangwa se 48 kugira ngo abaserukizi b'ibihugu bari muri ako kanama baronke ingene basoma iyo tangazo babwiye ati kuko ibyo twumvikanye birimo uye ababahaye amasaha atarenga abiri kandi ubundi iyo nama bari bavuze bati ni inama isanzwe yo gusigura ingene mu Burundi hameze icyo bita information session bagiyeyo baca basanga ahubwo ni inama nokwitara ukokoma nubo baserukira mu Burundi ubusanzwe agomba kuba ari mu nama siho yarari barikoze rero ku ruyeri kugira ngo basohore ikintu cyihuta bakabikora mu gihe igihugu cya Algeria aricyo gifise nuvuga chairmanship aricyo gitwara ako kanama muri kino gihe nuko umukomiseri ajizwe amahoro n'umutekano muri Inyefuken akaba ari umunyageria bivuga rero yuko babikoze kuko uwo mukomiseri yari afite ka gahunda kiwe tubwa mbere zuba kabiri abikora ariko tuba tuvuga tuti inyungu yarasohotse se turabire ingene tubishyira mu ngiro turi hamwe tuzobereka neza tubadumire kutoke aho bigenze tureke neza yuko ibyo babikoze bihuta kumure bakurikiza inyungu z'abandi bantu tutazi ari koko mu kubikora baya kwitonda kuko ibintu bya namahoro n'umutekano sinje gupfinisha ibintu biraba amagara anuvuga ubuzima bw'abantu benshi n'ibihugu byinshi.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateganya guha igihugu cya Malawi inkunga ya miliyoni hafi 16 z'amadolari mu buryo bw'ibiribwa n'ibifungurwa kugira ngo ifashe abaturage bagera hafi kuri miliyoni 2,800,000 bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa. Amakuru y'iyo nkunga aherutse gutangazwa na ambasaderi Virginie Palmer uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Malawi. Ibi Amerika bikoze nyuma yuko Malawi isabiye amahanga n'abaterankunga kuyigoboka muri ibihe yugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa. Nyuma y'ibihe bibi by'izuba n'iki bikomeye byabangamiye umusaruro w'abahinzi, icyo gihugu kivuga ko abaturage bagera hafi kuri miliyoni 3 bazakenera inkunga y'ibiribwa hagati y'uko kwezi kwa 10 kugera mu kwezi kwa 3 k'umwaka utaha. Iyo nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyikirizwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM, ari naryo rizatanga ibyo biribwa ku banyamalawi bugarijwe n'inzara. Biteganyijwe ko iyo nkunga izatangira kugera muri Malawi muri uku kwezi kwa 10. Guhera mu mwaka w'2012, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID zimaze gutanga inkunga y'ibiribwa ingana na miliyoni 55 z'amadolari. Ambasaderi Virginie Palmer yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zihwema kugoboka Malawi igihe cyose icyo gihugu kizaba cyugarijwe n'ibibazo bishingiye ku buhinzi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuti muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Alphonse Ndakengurukiye agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Ndagushimiye Eugene, inshamake y'amakuru twabashikirije niyi. Inama nshinga amateka y'igucaribiya yemewe n'amakungu yahungiye mu gisagara cha Tobruk yanse kwemera integuro y'amasezerano y'amahoro y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iyo nteguro itekanye ko muri Libiya hoshingwa leta irimwo imirwi yose, no kuvuga iyo leta yemewe n'amakungu na leta irwiriyemwo abashaka gutwara bisunze idini rya Islamu batemwe n'amakungu, ariko bamaze gufata umurwa mukuru Tripoli baca mbere baranagena inama nshinga amateka yabo. Leta ya Yemen yemeye guhurira i Geneve mu Busuwisi n'abaserukira umurwi y'urwanya b'abahuti nkuko vyamenyeshejwe n'umukozi akomeye mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Uwo munano wobera i Geneve mu mpera z'ukwezi, ico bugamije nico kwiga ishirwa mu ngiro ry'ingingo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yotuma ingwano ihagarara muri ico gihugu. Ismail Old Sheikh Ahmed, intumwa idasanzwe y'ubunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe, yanditse ku rubuga Facebook ko iryo sango ryashoboye kwemerwa inyuma y'ibiganiro byinshi yagiranye na Abd Rabo Masor Had asanzwe arongoye icyo gihugu ariko yahungiye muri Arabie Saoudite. Hari kandi umunya Eritrea w'impunzi yapfiriye mu bitaro byo muri Israel ku munsi wa mbere bivuye ku masasu yarashwe n'umupolisi w'umunya Israel amwitiranije n'uwarahejeje kwica umupolisi agakomeretsa n'abandi bantu 10 ku gitoro c'amabisi cyayitwa Bershera ni muri Israel. Yohannes Arefine n'umugenzi yari kumwe na Zerhon uwo nawe n'uwoyishwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko bumvise amasasu ariko arasana baca bariruka nk'abandi bose. Ati ngeze hanze ndarondera amaso ya mugenzanje ndabura, ati noho najambura mubona aryamye hasi agerageza kuvyuka byanka umusore w'umunyayisraeli nawe ariko aramukubita. Ubushinganzira bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeye ko abasoda b'Abanyamerika n'Abafganistan babomoye ku nguvu ikiryango c'ikigo c'ibitaro bikomeye abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres bamaze kuyitera amabombe abantu 24 bakaba barahasize ubuzima.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.